murumva radio Ijwi rya Amerika. Ubijwi rya Amerika ribandanije ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza, mbere namwe mwatanguye kumviriza Ijwi rya Amerika mu gitanguka, tonge kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Fidel Niyongabo, njyewe nyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini bya Afrika arimwo n'ikiganiro iwanyu mu ntara, naho guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yibukije abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD ko gusenga Imana no gukora politike bidasiganwa. Ayo majambo yumvikanye iminsi itatu gusa imbere y'uko umugambwe wiwe ugaragaza uzohagararira mu matora ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi, mushikizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ku kibuga c'indege ca Gitega, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza arongoye igikorane co gushima Imana, yasiguriye abagumyabanga igituma batunganije ico gikorane.
Kurya twasenze 2003 tuje mu matora 2005 2010 2015 biratandukanye no kwegera Imana twiyimirije amatora y'urumwaka turimwo kuko Imana ibitse ibanda ca mbere muri CNDD-FDD no mateka y'ugucacu Burundi no kugwiza kabiri amasengesho mu harumukora aya n'amasengesho asozera ikiringo mu mugambwe CNDD-FDD kuko ayandi mango nkaya tuzaba turi muri mwaka mushasha no mateka mashasha isaya gufye ndakora n'amasengesho ntagira abantu baza no masengesho ase miti bibiri bavise mu rurazi wo gusambura no konona oya kuko turi ku kiyaga gitukura turatujabuke biramero ngire n'urugendo rushaje dutanguye nkagwarunda bisere batangura no runyeri natwe turatanguye imbere harabatora inyuma kandi harabandi banekereje ndongozi zo mugambwe CNDD-FDD nabuge ndongozi muri mu nzego mwaramuwe na CNDD-FDD ngiki giye cyo gutakambira Imana rero kugira ngo inkomezi z'Imana zuruke zice kuri twebwe zishike nabe ne gihugu tujabuke turengane ka turajabuka.
Ekleziya Gatolika yaratumiwe muri ayo masengesho yo kurangiza ikiringo c'intwaro ya Petero Nkurunziza. Umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega niwe yaserukiye umuryango w'abemera ba Katolika, ashimira abahurikiye mu mugambwe CNDD-FDD kubona bashize Imana imbere.
Sinobura kubashimira mwebwe mwashatse yuko uyu mugambwe wanyu ushira Imana imbere kandi imbere y'abandi bose. Ese byorama je nibwira ko yabahaye ubutumwa buhambaye? Ese byorama amadini yariyo yose mukama musoneye Imana ayo madini abereka mukayikunda hanyuma mukayikorera kandi nimushobora kuyikorera mutadukoreye nimushobora kuvuga yuko muyihebeye mutiyebeye twebwe bene wanyu twese. Uwo munsi twaje gukenguruka umukama yatubaye hafi akadushoboza kugerageza kuva mu bibazo bitari bike twaciyemwo muri iyi myaka. Byaraduteye amarira bimwe, byaraduteye intambara za mizi yose.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaneguye ariko ingene abo basangiye urugamba batera basubira inyuma mu bijanye no gusenga. Yanibukije abagumyabanga igituma ikibanza bakoraniyemwo catowe kugira ngo kiberemwe ayo masengesho.
Biri turimwo biranezera Imana. Duhagarika urugamba twahwaniye mu kwezi kwa 12 2003 muri Gihamagara. Ngo twahwaniye twese duturutse imihingo yose. Abari mu ntara ya Nohino niho twagize icyo twita rassemblement. Hamaduhejeje kuja hamwe tubwe indongozi twavuye ngaho mu Gihamagara indege yatuzanye yaturukirije ku kino kibuga nyina mubona aha. Akayabago twari dufise kijya gihe cyo gushima ibyo Imana yari ikoze. Turabona neza yuko kagenda karagabanuka. Imana tubabareye cyane. Gukoranira ngaha kaba kajyo keza ko kwirimbura turabe neza by'ukuri. Ubwo turabye by'Imana dukoreye mu kudukura muri ya magogwa niko tugihagaze no munsi y'iryo ikibazo cikirije abagumyabanga bose. Umurindi twatanguranye wo gukunda Imana no kuyikorera si wo tubona abagumyabanga bose nk'uko byari bimeze bikahise.
Naho rero uramutswe igihugu muri kino gihe anegura bamwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD, umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega arashima bimwe bimwe mu byaranguwe n'intwaro ya CNDD-FDD. Musenyeri Ntamwana akavuga ko hakira gahazi.
Abarundi benshi bamanye intekera ku mutwe bagasahurwa utwabo ibyo byose mwaragerageje kubitorera inyishu kandi birashimwa mugabo. Uko gushimirwa niguhave kubatera ubute niguhave kubibagiza yuko urugendo rukiri kure. Umukama yaciye ku ndongozi zacu yaratuboye ibyari bituboshe bitari bike ariko nubu ashaka gushirwa dushikanye kwiteka kumwidegembyo n'amahoro vyuzuye arabona kandi akumva amarira y'abajonje kubera ubukene arabona kandi akumva amarira y'abari mu buhungiro batari mu gihugu cyabo cyanye batarashika mu ngo zabo mwebwe bavukanye muri CNDD-FDD cyasimboni gituma mutoshobora kurengera ibyo byose biri imbere mu maso byoshobora kutuburagiza maze iki gihugu kikaronka amahoro asumbirije
icyo gikorane cyo gushimira imana kubagumya banga ba CNDD-FDD bitekanijwe ko kizosozegwa kuri uyu w'imana n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe amakuru yegereye indongozi z'umugambwe CNDD-FDD akavuga ko ari muri iryo koraniro azotogwa umukandida azohagararira amatora y'umukuru w'igihugu ku igenekezo rya 2020 kwezi kwa gatanu no mwaka abanuganuganwa ko bazohiganirwa ayo matora na basivile Pascal Nyabenda arongoye inama nshinga amateka aturuka mu ntara ya Bubanza na Joseph Butori Cegera cakabiri cy'umukuru w'igihugu aturuka mu ntara ya Cibitoke iyongera ko abahoze ku rugamba aribo Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aturuka mu ntara ya Gitega hamwe na Gabriel Nizigama umuhanuzi mu biro kwa prezida uyu akaba aturuka mu ntara ya Muramvya
Mu Rwanda ikigo ineza kabaya citaho abana bafise ubumuga bwo mu mutwe kivuga ko hari imiryango igikumira abana bafise ubumuga cyo kigo kivuga ko nko mu turere twa Nyabihu na Ngororero hari naho bima bene abo bana ivyo kufungura Claude Ganza munyamagana yadutegura inkuru y'Idonido
mu mwaka w'ibihumbi bibiri abanyarwanda 52 kwijana bonyine nibo babonaga amazi meza Icyo gihe umuntu wo mu cyaro yakoreshaga amalitiro 8.15 ku munsi bikaba byari kure yabarwa mu rwego mpuzamahanga angana na litiro 20 umuntu akoresha buri munsi mu isesengura bateguye icyerekezo 2020 bakoze bahereye ku kuba igihugu gifite amazi menshi ashobora gukoreshwa cyangwa gukenerwa mu buhinzi ibi birimo imvura zihagije hagati ya milimetero 900 na milimetero 1800 ku mwaka ibiyaga inzuzi n'imigezi byinshi Hari kandi amazi menshi mu misozi miremire mu burengerazuba bw'igihugu ashobora gukoreshwa kuri wakagezwa mu turere tw'amajyepfo n'utw'amajyepfo y'uburasirazuba tuzweho kubura amazi kugira ngo intego zijyanye n'ibirebana n'amazi zigerweho nk'uko zirekanwa mu cyerekezo 2020 igihugu cyagombaga kongera umubare w'abanyarwanda bose bazaba bafite amazi anyobwa mbere ya 2020 Iba ariko siko byagenze kuko hirya no hino mu gihugu hakira abaturage batari bake batabona amazi meza
cyane nta amazi dufite pe
Umvaga 2020 ishobora kuzagira nta amazi mufite nubundi
Kumvaga ko twaba twarayagezeho ariko na n'iyi saha ntayo turabona urabona ko kikiri kibazo
Nicyo cyubona mu gusa muri 2020
2020 ko twayumvaga kumvaga tuzaba turabantu bafite ukundi kuntu mbese ari impinduka yabayeho dufite iterambere ridasa sanswe ariko kuko twari tubiteze ntagaruko byagenze etuze ko tuzadufita amazi hafi ariko nta cyahindutse na nibisanzwe
none muri aka gace muvoma hehe amazi muyabona gute
amazi garurimwe ariko tuyiguze n'5000 na magare avoma
none ubwo nkabije mukoresha ku kwezi y'amazi ibingana gute geranyije
n'2020 byageramo
by'amazi
ubushakashatsi
bwa gatanu bwo mu 2016-2017 ku mibereho y'ingo mu Rwanda bugaragaza ko abanyarwanda bagerwaho n'amazi meza bagera kuri 84.4% bavuye kuri 26.3% bayabonaga mu 1994 na mbere yaho abaturage bafite amavomo mu bibanza byabo aho batuye bageze ku 9.4% bavuye kuri 2.6% bari bayafite mu mwaka w'1994 ubu bushakashatsi bwagaragaje ko 27% by'ingo zo mu gihugu cyose zikoresha iminota iri munsi y'itanu ngo zigera hari amazi meza mu gihe 61% arizo zikoresha iminota iri munsi ya 15 bagenda gusa ku munsi yatunganywa metero kibi 2,627,620 zikwizwa mu gihugu hose naho ingo zigerwaho na serivisi z'isukura zavuye kuri 74.5% mu 2010 ubu zikaba zigeze kuri 86.2% iyi mibare ariko hari abasanga idahura n'ukuri kw'ibiriho uyu ni bwana ntwari John Williams usesengura ibyishyurwa mu bikorwa by'icyerekezo 2020
dore ni ipimo fatizo bitangwa ntabwo kenshi bihura n'ukuri urugero ni uko usanga bikabirizwa cyangwa se bihanitse cyane nk'uko mu mwaka w'2010 baravuga ko amazi meza azaba ari ku gipimo cya 70% ku banyarwanda bose ariko siko byagenze bikongera bikavuga ko mu mwaka w'2017 abanyarwanda 100% bazaba bafite amazi meza nabwo ntabwo ariko byagenze nk'ubu aho mpagaze ubu tuvugana hano i Remera hashize iminsi itatu n'uyu wa kane batarabona amazi. Icyo kimwe ari kibazo niyo mujyo wa Kigali ahantu washobora kubona amazi atatu. Inyo badafite amazi wakwibaza uti mu ntara byafashe bite. Nikarama amazi ajya gera cyakabura amazi atatu ne atahagera. Ubu ni umudugudu w'icyitegererezo. Nujya mu mudugudu w'icyitegererezo mu Bugesera hari abatuje bavuye ku birwa by'amazi na Sharta uzasanga kubona amazi bigoye cyane.
Abasenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda nabo bigeze gukemangira imibare maze ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura busobanura ko umubare uvugwa ari ijanisha ryaho ibikorwa remezo by'amazi nk'imiyoboro biri mu gihugu ko haramutse hakuwemo amatiyo imiyoboro cyangwa amavomero bidakora abafite amazi meza bashobora kuba hagati ya 50 na 60% ku ijana naho hashingiwe ku ntego z'iterambere rirambye mu Rwanda bafite amazi meza bashobora kuba 11% ahubwo nubwo abaturage batari bake bafite ikibazo cy'ibura ry'amazi meza ku rundi ruhande amazi angana na 38.9% atakara adakoreshejwe bigahombya igihugu miliyari zisaga 11 z'amafaranga y'u Rwanda kubera iyo amazi atakara atageze ku baturage buri mwaka. Ibi bituruka ku kubimwe mu miyoboro ishaje bigaterwa kandi n'ivugururwa ry'ibikorwa remezo bindi birimo imihanda n'amazu yubakwa rimwe na rimwe bikagenda byangiza iyo miyoboro. Ubutegetsi buvuga ko mu 2024 aribwo abaturarwanda bose bazaba babona amazi meza kandi bwaragabanyije ingano y'amazi apfa ubusa kameneka atageze ku bafatabuguzi akava kuri 38.9% biri hubu bikagera kuri 25%. U Rwanda rukazabifashwamo n'igihugu cy'u Buyapani. Mu gihugu hose hagiye hatangizwa imishinga yo kongera ingano y'amazi hafi muri buri karere kugira ngo intego yo kugeza amazi ku baturarwanda bose izabe yagezweho 100% mu 2024. Uretse ikibazo cy'amazi akiri make hamwe na hamwe akaboneka inshuro nke mu cyumweru cyangwa kikaba cyanarenga nta mazi mu mavomo, ikiguzi cyayo nacyo hari abasanga gihanitse cyane.
Ikindi kibazo navuga cyabayeho muri imyaka 20 mu bijyanye n'amazi ni ihuzagurika mu bijyanye no kwishyuza amazi mu bijyanye n'ibigo bifata ibyemezo ku mazi. Mu kwishyuza rero hajya baho ihuzagurika rikomeye mu minsi ishize ndetse byabaye ikibazo cyatumye na ministeri zimwe zihaguruka zisaba ko abaturage basubizwa amafaranga ku mazi bari bishyujwe mu buryo bw'umurengera, ariko binajyana no kuba ikiguzi cy'amazi cyarazamutse mu buryo buhanitse.
Ibiciro by'amazi biteye ku buryo inganda zishyura amafaranga 736 kuri metero kibe imwe, amavomo rusange akishyura amafaranga 323 kuri metero kibe, abakoresha hagati ya litiro 5000 na litiro 20,000 bishyura 720 kuri metero kibe, abakoresha hagati ya 20 na 50 bakishyura 845 kuri metero kibe imwe, naho abakoresha hejuru ya metero kibe 50 bishyura amafaranga 877 kuri metero kibe imwe. Abandi bakoresha amazi batabarirwa mu nganda ntibanabarirwe mu ngo cyangwa se amavomo rusange bajya bishyura amafaranga 877 igihe batarengeje metero kibe 50 ku kwezi, bazirenza bakishyura amafaranga 895 kuri metero kibe imwe. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ababandanya kutwumviriza mu mwanya ukurikira, turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tujye mu Burundi noneho, aho umuryango w'urubyiruko rwahunze ubutegetsi buriho muri icyo gihugu uvuga ko uhangayikishijwe n'uburyo amatora arimo gutegurwa mu gihugu cyabo. Baravuga ko hari umwuka mubi hagati y'ishyaka riri ku butegetsi n'abatavuga rumwe naryo, bityo bagakeka ko ashobora kwaduka izindi mvururu nk'izabaye mu mwaka wa 2015 zigatuma abandi Barundi bahunga igihugu. Barasaba urubyiruko gukomeza kunga ubumwe, bakanasaba leta gufata ingamba zo gukumira imvururu zishoboka. Pierre Claver Niyonkuru.
Umuhari mpuza makungu gwaruka Mouvement International de la Jeunesse Burundaise ugwiriyemo ugwaruka gwahunze Burundi yamara baburongoye bavuga ko urimo n'abakiri mu gihugu uwo uratewa amakenga n'icuka kiranga itegurwa ry'amatora asigaje amezi atatu ngwabe. Inarukundo Karen Kelly no muvugizi wawo.
Ayo matora yo mu 2020 ari kategurwa mu musonikano. Abanyagihugu batojwe ku nguvu intererano basanzwe bibereye mu bukene ntangere, ubutabikoze imbonera kure zikamurara ku mugono zikamutoteza. Murabona kandi ko ubwicanyi muri no minsi bwasubiriye kugwira hamwe no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abo biketse bose. Ibyo bikunyurwa kandi nuko atabwigenga bwo gushikiriza ibyumviro no gushikiriza makuru bukirangwa mu gihugu cacu biboneka rero neza ko abanyagihugu batari biteguriye kuja mu matora kuko umutima utari munda
ugorona n'impoza makungu rurimo nabari mu bihugu bitandukanye harimo ugwaruka harimo Uganda Ubuganda Tanzania Kongo Iburaya n'ahandi aba baganiriye n'ijwi rya Amerika ikigeri mu Rwanda bari n'ikindi bongera ko ko hari gice kinene cabahunze kitazogira ruhara muri ayo matora
ubwambi nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi bagahagarika akarenganyo hakaba ubutungane kuri bose abandagego bakiyumvamo yuko ari gihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza komisa bagategura amatora yumvikanye ko na bose
igihugu aho kigeze haba mu by'ubutunzi haba mu bya politike haba mu by'imibano suno munsi wo gutegura amatora kuko amatora amaze kuva 2010 abantu basemerera 2015 biba akamara amaza gushika naho dushitse aho no munsi si mu 2020 rero ari nyishu ahubwo no kwica nico kize no gusongera isibe
mu gihe cya demokarasi amatora cyari ikintu cyiza cyane kuko bituma uwo abanyagihugu bonyine bashimiye imigambi afise ariwe atwara igihugu ariko mu bihe bitandukanye amatora yagiye araba umuntu ntiyovuga ko hari kenshi amatora yagiye yatoye inyishu ibibazo abarundi bari bafise
uwo muhari Mijebe ubona ko ayo matora azogira ingaruka nyinshi ku gihugu umuvugizi wawo ati n'imvururu zishobora kwaduka ababijejwe batahabereye magabo
nuko hazotunganywa amatora atigenga amatora y'inginamico atazoba yizewe na gato atabwisanzure umunyagihugu azoba afise ikindi nyamukuru ahubwo dufise ubwoba ko hashobora kwaduka ubwicanyi bw'ikibunga atagikozwe hama kandi n'impunzi zishobora kubandanya kwiyongera nk'uko n'ubu zidasiba guhunga uravye biharuro by'impunzi nshasha muri Congo no muri Tanzania imvururu ko zokwaduka inyuma y'amatora hamwe ibintu byobandanya uko biri no munsi ntawo byigiza kure itandukaniro rihari gusa hagati y'umwaka w'2015 no muri no mwaka w'2020 nuko kare umuntu yagerageza agasohora ibyiyumviro
ubutwara umugwiseni uri kurategura amatora mu gihugu we warizeza akavuga ko aya matora ariko ategurwa neza Pierre Claver Kazihise amagara inzego z'umutekano kurikanura kugira ngo ziyacungere neza yabivuze mu nama yagiranye nabo mu kwezi guheze
muraze yuko izo nzego ari z'umutekano ezo kwivuna abansi zifasha cyane kugira ngo umutekano w'ibikoresho umutekano w'abantu umutekano waho ibikorwa by'amatora biba zirafasha cyane kugira ngo ibyo bari biyanguke byarabonetse mu matora yose kandi n'ubu turasaba yuko bobifashamo kugira ngo ko bene igihugu bagende mu matora batekanye bafise umutima munda bazi yuko umutekano wabo uhagarariwe atakibahungabanya
Mijebe uhamagarira ugwaruka ruri mu gihugu kwirinda gucanishwamo n'abanyepolitike ibihugu byakiriye impunzi navyo nka Tanzania bizikingire koko
ico twobwira ugwaruka muri bino bihe biboneka yuko abanyepolitike bagomba kubacanishamo mu kubabibamwo inzankano zifatiye kumoko bagomba kubarutishanya abandi bafatirwa mu bukene barimo twosaba yuko uko biri kose ugwaruka gose aho ruri aho guhemukira mwene wanyu gutoteza canke kugirira nawe uwundi bisa no kwisamburira ko nk'imene kuko Burundi budukeneye twese atanumwe avuyemo ahubwo ariho dusaba yuko icumwe wese yokora yobanza kwiyumvira ingaruka nziza canke mbi byogira ku gihugu kubera ntamvure gwidahita
uwo muhari mpuzamakungu ugwaruka Mouvement International de la Jeunesse Burundaise ubushize hamwe n'urwandiko rurimwo ayo makenga mu gihe umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bitegekanijwe kuzoshikiriza umukandida aza guserukira mu matora y'umukuru w'igihugu ku munsi wa Mungu w'iyendwi aza basanze abandi bakandida batandatu barimo nabigenga Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Pierre Claver Niyonkuru turaguma aho nyine mu Burundi urukiko rukuru rw'ingozi rwaraye ruhanishije abarwanashyaka 14 ba SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga 200,000 by'amarundi rumaze rero icyo gihe kubahamya ibyaha byo guhungabanya umutekano abo barwanashyaka bakomoka mu makomine ya Kiremba na Marangara mu ntara ya Ngozi bari basabwe n'ubushinjacyaha igifungo cy'imyaka 15 inkuru ya Desire Hatungimana
abo banywanyi b'umugambwe SNL bafunzwe bagirizwa ivyaha byo gushaka kwica abantu gusambura amazu hamwe no kurandura imirima y'ikawa ibyo byabereye ku mutumba Kagina muri commune Marangara hafi y'urubibe ihana na commune Kiremba abanywanyi b'umugambwe wa Gatongwasa bavuye kugurura ingoro yabo muri yo commune ya Marangara abanywanyi b'umugambwe urongowe na Gatongwasa barahakana ibyo bagirizwa n'umushikiriza manza wa Republika Ingozi Benshi muri abo 14 bavuga ko batarigera bahonyora kuri uwo mutumba wa Kagina umushingwa manza bajije igituma ari bo bafashwe benshi bishura ko bazira umugambwe barimo SNL mbere bose bakemeza ko batanzwe amazina n'abakeba babo bimbonera kure ngo niki byerekana nuko bagiye barafatwa umwumwe bukeye atanumwe bafatiye aho byari ko birabera parke yaciye ibasabira gupfungwa umwumwe imyaka 15 ku cyaha cyo gushaka kwica abantu kuko berekanye amafoto y'abahakomerekeye cyane mbere baraje mu bitaro ku cyaha cyo gusambura amazu bagenda bariye bongera banywa ibintu mu butike ntibarihe basabiye gupfungwa imyaka 5 hamwe n'umwaka kubera bononye imirima y'ikawa bagirizwa ko baziranduye bazitwara bazikubitisha abari kuri yo centre ya Kagina umushingwa manza yongera sabira gusubiza ibintu by'abanyagihugu byononywe abanywanyi umugambwe SNL banishijwe na sentare gufungwa imyaka 10 ni hadabu 2200 amafaranga y'amarundi umwumwe banasabwa kuri abantu bakubiswe bononegwa n'ibintu imilyoni 12 bayateraniye abajyango babo bantu bafunzwe hamwe n'abababuranira bavuga ko batangaye kuko bari biteze ko hari nabake bafungurwa bakavuga nk'umukeci w'imyaka 60 yafashwe yagirizwa gushaka gufasha mu gutanga ibigwanisho byakoreshejwe na babanywanyi b'umugambwe wa Gatongwasa umukecuru akiregura avuga ko bamusanze mu kigo ariko arondera utwateka abonye abo bantu ko bangana aratariruka n'abacabaje mu byo babonye byose harimo n'ibisate by'inkwi yanikiye batwara kugwana abanywanyi b'umugambwe sene bakaba bari bafashwe igenekezo ya 15 kwezi kwa 12 mwaka 2019 aho mu bihero rikuru rya Ngozi hakaba hari nabandi banywanyi b'umugambwe SNL 17 bafunzwe bagiriza ivyaha nk'ivyo nabo bagiye bafatwa umwumwe bavuye kugurura ingoro yabo muri commune ya Nyamurenza muri bo harimwo abaserikiri umugambwe mu makomine ya Nyamurenza na Gashikanwa igitangaza benshi nuko gihe cyose batanye mu mitwe hafatwa abasene abasende DFDD ntibafatwe kandi bakomeretse ku mpande zose mbere bakanavuga ko hari umunywanyi w'umugambwe SNL yishwe muri iyo mishyamirano ariko atambonera kure n'imwe mu bamwishe yigeze ihagarikwa Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2725, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6040, 9470, 10170, 13630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika ribatwara I Kigali mu Rwanda aho leta y'u Rwanda iburira abanyarwanda bajya mu gihugu cy'Ubushinwa kwirinda umujyi wa Wuhan. Wagaragayemo icyorezo cya corona virus mu kiganiro rero n'abanyamakuru Madame Diane Gashumba ministre w'ubuzima yavuze ko hari impungenge ko wajya muri uwo mujyi yakwandura icyo cyorezo kugeza ubu kitarabonerwa urukingo Eric Bagira ubusa yari muri icyo kiganiro
Byumvikana nta shiti ko leta y'u Rwanda igamije kuburira abanyarwanda bajya mu gihugu cy'Ubushinwa ko bagomba kwitondera umujyi wa Wuhan wagaragayemo icyorezo kizwi nka novel coronavirus Nikirozo cyagaragaye kuva mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2019 kandi inzego z'ubuzima zivuga ko kugeza ubu kitarabonerwa urukingo ruzwi na cyane ko ngo kikiri gukorwaho ubushakashatsi Madame Diane Gashumba ministre w'ubuzima mu Rwanda aharagaruka kubimenyetso bigaragara ku wafashwe n'icyo cyorezo
Ni indwara igaragaza uko tubyita mu Rwanda mvugo isanzwe dukoresha yigaragaza nka gripe ariko gripe ikaze ariko ushobora kuvamo n'umusonga iyo ndwara yigaragazwa n'ibicurane inkorora gucika intege n'umuriro mwinshi hanyuma wiyanduye bavuga ko itangira kugaragara nko hagati y'ibyumweru bibiri n'ibyumweru bitatu ariko iyo virusi ni nshyashya ku buryo nubwo abantu baracyayikorera ubushakashatsi isumbuye
Kubera ubukana bw'icyo cyorezo ubu ngo bushinwa ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS bafashe ingamba ku mugi wa Yohani coronavirus yagaragayemo Ministre w'ubuzima mu Rwanda gahera aho asaba abanyarwanda bagenda mu bushinwa kwirinda uwo mugi ndetse no gukomeza gukaza ingamba z'isuku
Hari yahabonetse cyorezo muri uriya mugi wa Yohani nabo babujije abantu baho gusohoka nabandi gukomeza kujyayo kugira ngo cyorezo kidakwira henshi natwe icyo dusaba abanyarwanda twakomeje no kubasaba ni ukwirinda kujya havuzwe iyo ndwara kuko ni indwara yandurira mu mwuka iyo umuntu ahumeka buri umwuka urasohoka hari udutonyanga tw'amazi umwuka duhumeka ubugizwe n'amazi nuko tutayabona utwo dutonyanga nitwo dushobora kugenda tukanduza umuntu kwegereye cyane ikindi ibicurane ubwo bakora mu bimyira by'umuntu wanduye icyo nacyo cyakwanduza ibyo rero ingamba nanone ni isuku guhora umuntu akaraba intoki ibyo rero nibyo tugira inama cyane abanyarwanda
uretse ubutumwa burebera igihugu nk'u Rwanda n'abagituye muri rusange kuri iyi ndwara ya coronavirus U Rwanda runavuga ko rwaganirije abafite mu nshingano gutwara abagenzi mu ndege byose bigamije ingamba zo guhangana n'iki cyorezo cyahawe izina rya coronavirus 2019 kitaragera ku mugabane wa Afurika
twagiye ibigo bitwara abantu cyane mu kirere ko bagomba kugira akantu ko kwipfuka ku munwa no ku mazuru kugira ngo wa umwe umugenzi umwe cyangwa babiri batwaye ataza kwanduza abandi bari mu ndege ibyo bakaba baratangiye kubikurikiza ikindi ni ukuganiriza abari mu ndege nk'uko babaganiriza bababwira umutekano wo mu ndege kwiziruka umukandara iki nacyo ni ikintu bagomba gutangira kuganiriza abo batwaye mu ndege no kugira ibikoresho byo gukaraba bishobora kwica utudukoko
Zaba inzego z'ubuzima mu Rwanda izabikora ndetse n'izifite mu nshingano ibikorwa by'ubukerarugendo zumvikanisha ko amakuru kuri iki cyorezo zafasha kukirinda zigatangaza ko ziri gukoranira bya hafi kugira ngo hatagira uwakwihosterwa n'iki cyorezo kugeza ubu bivuga ko kitarabonerwa urukingo imibare itangwa n'inzego z'ubuzima iravuga ko abagaragaweho na coronavirus bakaba hafi 300 kandi ko bane kimaze kubahitana ku rundi ruhande bishobora kuzamura icyo banurwikekwe ku bacuruzi b'abanyarwanda baranguraga ibicuruzwa byabo mu gihugu cy'Ubushinwa ni mu gihe Ubushinwa bushyirwa mu bihugu bya mbere bicuruzanya n'u Rwanda Leta y'u Rwanda ikavuga ko nta munyarwanda ikumira mu buhahirane n'igihugu cy'Ubushinwa ahubwo ko ikibare bari ukwirinda kujya mu mugi wa Yohani coronavirus yagaragayemo u Rwanda ruravuga ko kugeza ubu uyu mugi ariho gusika icyorezo kirimo ariko mu bitangazamakuru bitandukanye haravugwamo za Hong Kong n'ahandi inzego z'ubuzima zo zigasubiza ko bakimo bagaragaye ahandi hatandukanye bari baravuye mu mugi wa Yohani bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mbibutse ko uyu munsi ku wa gatanu mu kanya katarambiranye tuza kubaha umwanya mu gasuhuza inshuti n'abavandimwe nimero rero ni ya yindi kuri WhatsApp turi kuri 202-441-9931 ndasubiramo ni akamenyetso ko guteranya 1-202-441-9931 mukaduhamagara hanyuma tukabaha umwanya mugasuhuza abo mwifuza gusuhuza inshuti abavandimwe ndetse n'ababyeyi Seka rero mbashimire mwese mwadukurikiye nshimire n'abagenzi banje ku buhanga bw'ibyuma mbasigire ako karirimbo kitwa Onkutude mukomeza kugira umunsi mwiza Tutese
Tushimire bagenzi bacu biwanyu mu ntara mu masegonda make cyane gihe cy'isaha 12 murumvise ikiganiro cy'umuziki tubashikize iminsi yose kuwa gatandatu kuri iyi saha.